hesabu za kutoroka matabu ni mjaze kikapu.
Imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikro muzindukanye nanje Fidel Niyonga. Mukanya nguko bisanzwe ku munsi wa gatandatu turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inyuma yayo makuru turabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma yacu duce tubashikiriza ikiganiro c'umuziki. Duhere rero mu karere k'ibiyaga binini. Waserukira Amerika mu Burundi yarangije imirimo yiwe, yahamagariye abategetsi b'u Rwanda n'u Burundi kongera kwicarana bakaganira kugira ngo imigenderanire isubire nka kera. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abakunzi bayo mu Burundi, tubishikizwa na Thierry Vendayishimi.
Iyo mpanuro wari userukira Amerika mu Burundi urangije igihe ciwe yayitangiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane asanzwe abikiriri mu gisagara ca Bujumbura. Kefi Jirges icariho mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yasiguye ko yari imwe mu ntera yotuma umutekano urambye uboneka mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Kefi Jirges agira ati:
"Please eager to see neighbors talk to each other and engage in a constructive way."
Birahimbaye kubona ababanyi bayaga kandi bagahuriza ku byo kuzuzanya. Turifuza kubona u Rwanda n'u Burundi babandanya ibiganiro, turifuza kubona uruhagarara hagati y'ibyo bihugu bibiri rugabanuka. Iyo rero ni intambwe twifuza kubandanya tubona. Nta migenderanire itarimwo ukuyaga no gushikirana. Birasaba kwicarana bakarabira hamwe ibitameze neza akabitorera umuti. Rero gushika n'ubu inzira nziza yo gushikira umubano mwiza no gusubira kuyaga no gutorera umuti ibatandukanye.
Kubutwererane hagati ya Amerika n'u Burundi, Kefi Jirges wari umaze imyaka ibiri mu Burundi avuga ko ashimishwa cyane n'ingaruka nziza ku mfashanyo ico gihugu gihe u Burundi mu bisata bitandukanye. Akaba yatanze akarorero k'amafaranga yatanzwe mu gisata c'amagara y'abantu co kugwanya umugera wa SIDA.
"We are really proud of how the money that we have invested in Burundi has been used."
Turashimishwa cyane n'ingene amahera twatanze mu Burundi akoreshwa. Turabira kuvyavuyemwo. U Burundi ibone ibihugu 20 bivugwa vyo muri Afrika byashikiriye urugero rwa 90% ku bantu bari basanzwe bagendana umugera wa SIDA, ariko ubu batacerekanya imigera y'iyo ndwara. Ako nakarorero kerekana ingene imigenderanire yo gufashanya hagati yacu na guverinoma y'u Burundi ishobora kwerekana vy'ukura kamaro ifise.
Have really, really dramatic impacts.
Mugihe mu Burundi harangwa ihungabana ridasanzwe ry'ubutunzi mu bisata bitandukanye, Kefi Jirges avuga ko abanyagihugu bakeneye ifungurwa zikwiye, bityo ko hategerezwa hagushirwaho uburyo bushoboka butuma haboneka umwimbu n'umusesekara wo gushora hanze. Nk'uko abivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gushigikira u Burundi mu gisata c'ubutunzi ibicishije muri iyi nzira.
"The importance of agriculture to Burundi's economy, you have to talk about coffee."
Uravye mu gisata c'ubutunzi ku Burundi uvuga ikawa. Ikawa iri mu bintu bikomeye u Burundi bufise ushora hanze. Dufise icizere ko igisata c'ikawa gifasha cyane. Rero tuzoshira muri ico gisata c'ikawa imiliyoni 23 z'amadolari, ndavyizeye mu myaka 5 iri imbere, kubera ko ari bishogwa hanze bizogarukira ubutunzi.
Nanone ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu cya Amerika, Kefi Jirges ashikiriza ko yifashe neza. Aho bitoba biragenda neza nk'uko babyifuza, naho avuga ko ibiganiro n'abarongozi b'igihugu cy'u Burundi ibiguma bikogwa. Bararabira hamwe ibizana inyungu mu migenderanire, ibyo badahuriza ko nabyo bakabandanya babisiguriranira. Yemeza ko ibihugu byombi biri mu nzira nziza yo gukomeza imigenderanire. Kefi Jirges ashikiriza ashima ko mu myaka ibiri yaramaze mu Burundi nk'ujejwe ibikorwa muri ambasade ya Amerika byamuhaye kubona uko inzego za gitega zokorana na Washington, akabona ko mu bikorwa bitandukanye Amerika ishiramo uburyo ibicishije mu gisata cya USAID na cyane cyane kugaburira abana, gufasha abakenyezi kwiteza imbere no kugwiza umwimbu, kugarukira kubatewe n'ibiza by'indagurika ry'ibihe biri mu byo izobandanya kugira ico iterereye mu Burundi.
Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo, ejo ku munsi wa gatanu, abagize amashyirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu yo mu gisagara cya Uvira kiri mu ntara ya Kivu yo mu Manuko, bakoze imyerekano yo kwiyamiriza kwinjira ku bwinshi kw'abacuruzi b'Abarundi muri icyo gisagara. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru Vedaste Ngabo ari Uvira.
Abagize Societe Civile bafatikanyije n'abacuruzi bato bato bakoze imyigaragambyo bava ahitwa Kavivira berekeza kuri meri ya Uvira, bafite ibyapa bivuga yuko badashaka abazunguzayi b'Abarundi bakorera imirimo yabo muri Uvira. Mbafikiri Mashimango ni umuyobozi wa Societe Civile muri aka karere ari imbere y'abacuruzi ndetse n'imbere y'umuyobozi w'umujyi wa Uvira, yagaragaje ko impamvu bakoze imyigaragambyo byatewe n'ubwinshi bw'Abarundi bakomeje kwinjira muri Congo gukora imirimo y'ubucuruzi mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Ubwiyongere bw'aba Barundi bwaturutse ku buryo amafaranga y'Amarundi agenda atagaciro ugereranyije n'amadolari akora muri Congo ndetse n'amakongomani. Abacuruzi bato bato bafite ikibazo cyo kugurisha, icyo ni kimwe. Icya kabiri, bifite ingaruka mbi z'umutekano ku mujyi wa Uvira. Niyo mpamvu twakoze imyigaragambyo kugira ngo tubwire umukuru w'umujyi, kuko nta tegeko ryemerera umunyamahanga gukora ubuzunguzayi. Nibafate abacuruzi b'abazunguzayi b'Abarundi babashyire mu isoko rya Kilomoni, bazaza baza kurangurirwa n'abakongomani. Bamwe mu bacuruzi b'abakongomani nabashimangira ko uku kwinjira ku bwinshi bw'abacuruzi b'Abarundi muri Uvira bituma batagurirwa kandi bishyura imisoro ya Leta ndetse n'amazu y'ubucuruzi. Abazunguzayi b'Abarundi baza buri munsi muri uyu mujyi gucuruza amazi, amata, imboga, inkweto, imyenda, inyama, ibinyobwa ndetse n'ibindi bicuruzwa. Basaba ko babareka bagakora imirimo yabo nta nkomyi, kuko abakongomani nabo bisanzura iyo bari mu gihugu cy'u Burundi. Farid Uwimana ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko. Twahuye nawe muri santere y'ubucuruzi ya Mulongwe agurisha amazi yaravanye mu mujyi wa Bujumbura.
Babwe iwacu baraza bakarangura ibyashaka bakagenda n'amahoro, ntabwo tubabuza ngo nibazi iwacu kurangura. None bo kubera iki bariko baratwirukana ngo twere tuzi iwabo kuranguza kandi natwe iwabo cubaza?
None murasaba ko wakogwa iki?
Twese twumvikane nyine tuze turarondera, twese bo barondere natwe turondere.
Ngo mwabatwaye amasoko yabo?
Amasoko twabatwaye. None bo bose ko baza kurangura ko tutababwira ko natwe badutwara abakiriya?
Twizigire Belize ni umurundi kazi ukora imirimo y'ubuzunguzayi muri Uvira. Twahuriye nawe Kasenga yikoreye itomate yaravanye mu Burundi. Yemeza ko nubwo Societe Civile idashaka ko bakorera imirimo yabo aha mu gisagara, bagerageza kubahiriza amategeko agenga abacuruzi.
Turagerageza kuriha meri aho tugeze. Ego
bigenda gute
meri? Aho turashobora kuba tuhari hasengsa, ahubwo tubajyana twati meri tuyiriha kangahe? Aho turi hasengsa ruguru tukariha igihumbi, hari epfo tukariha igihumbi. Cabidusanga ingene tubaza ati none ko tuzi turiha meri twoba dutwara isoko gute kandi turi?
Bavuga yuko mugurisha make cyane mwebwe ugereranyije n'abandi?
Oya kweri, tugurisha ibeyi nk'iy'abandi bagurisha mu isoko, binataye ko bajya bo mu isoko nibo duha ku ibeyi nziza baturangura.
Twashatse kumenya impamvu abo baturage b'Abarundi baza ku bwinshi gukorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Congo. Batubwira ko muri iki gihugu ariho hari isoko ryiza ry'abaguzi.
Turarangura hariya ku Marundi dushika nyino, tukaca tudandaza ku Makongo, tukaca tuvunjisha, tukaca tubona ko turonka akarusho gusumba mu Burundi.
Uko umunsi ukorera ngahe ugereranyije n'i Burundi?
Biravana n'ibyo ntwaye, hari igihe ndonka 10 cyangwa nkaronka 5 n'ibyo yasharamba nazanye ingene bingana kugira ndonka ayo mafaranga.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Mwato yavuze yuko bagiye gufungura isoko rya Kilomoni, aho aba Barundi bazaza bayikiriza imizigo yabo yo gucuruza. Abagore bose ba Uvira mwimutse mu masoko yose muhitamo kuza kuremera mu muhanda. Iki ni kimwe mu bibazo bikuru dufite. Twumvikane ko iyi soko ya Kilomoni itangira. Usibye abacuruzi bato bato b'Abarundi bambuka buri munsi gukorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira, hari n'abandi bafite utubare za restaurant ndetse n'abubatsi, abamotari, abanyonzi bakorera muri iki gisagara. Oveda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira.
Muracyari kumwe na radio yanyu ijwi rya Amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Wari mu mwanya w'ambasaderi wa Amerika mu Burundi arahamagarira abategetsi b'u Rwanda n'u Burundi kongera kwicarana bakaganira kugira ngo basubukure umubano. Inkuru ijwi ry'Amerika yabategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezweho na Thierry Vendayishimiye.
Iyo mpanuro wari userukira Amerika mu Burundi urangije igihe ciwe yayitangiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane asanzwe abikirire mu gisagara cha Bujumbura. Kefi Jirges icari ariho mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yasiguye ko yarimwe mu ntera yotuma umutekano urambye uboneka mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Ku butwererane hagati ya Amerika n'u Burundi, Kefi Jirges wari umaze imyaka ibiri mu Burundi avuga ko ashimishwa cyane n'ingaruka nziza ku mfashanyo ico gihugu gihe u Burundi mu bisata bitandukanye. Akaba yatanze akarorero k'amafaranga yatanzwe mu gisata c'amagara y'abantu co kugwanya umugera wa SIDA.
We are really proud.
Turashimishwa cyane n'ingena mahera twatanze mu Burundi akoreshwa. U Burundi buri mu bihugu 20 bivugwa byo muri Afrika byashikiriye urugero rwiza rwa 95 ku bantu bari basanzwe bagendana umugera wa SIDA, ariko ubu batacerekana umugera w'iyo ngwara. Ako n'akarorero kerekana ingena imigenderanire yo gufashanya hagati yacu na guverinoma y'u Burundi ishobora kwerekana by'ukuri akamaro ifise. Mu gihe mu Burundi harangwa ihungabana ridasanzwe ry'ubutunzi mu bisata bitandukanye, Kefi Jirges avuga ko abanyagihugu bakeneye imfungurwa zikwiye, bityo ko hategerezwa gushyirwaho uburyo bushoboka butuma haboneka umwimbu n'umusesekara wo gushora hanze. Nk'uko bivuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gushigikira u Burundi mu gisata cy'ubutunzi ibicishije muri iyi nzira.
The importance of agriculture.
Urabye mu gisata cy'ubutunzi ku Burundi wovuga ikawa. Ikawa iri mu bintu bikomeye u Burundi bufise bushorera hanze. Dufise icizere ko igisata c'ikawa gifasha cyane. Rero tuzoshira muri ico gisata c'ikawa imiliyoni 23 z'amadolari. Ndabyizeye mu myaka 5 iri imbere kubera ko ari bizoshogwa hanze bikagarukira ubutunzi. Nanone ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu cha Amerika, Kefi Jirges ashikiriza ko yifashe neza. Aho bitoba biragenda neza nk'uko babyifuza, naho avuga ko ibiganiro n'abarongozi b'igihugu cha Burundi ibiguma bikogwa. Bararabira hamwe bizana inyungu mu migenderanire, ibyo badahuriza ko nabyo bakabandanya babisiguriranira. Yemeza ko ibihugu byombi biri mu nzira nziza yo gukomeza imigenderanire. Ku mutekano wo mu karere n'imigenderanire hagati bihugu bibanye n'u Burundi, Kefi Jirges agira ati:
"Please eager to see neighbors."
Birahimbaye kubona ababanyi bayaga kandi bagahuriza ku byo kuzuzanya. Turifuza kubona u Rwanda n'u Burundi babandanya ibiganiro. Turifuza kubona uruhagarara hagati y'ibyo bihugu rugabanuka. Iyo rero ni intambwe twifuza kubandanya tubona. Na migenderanire itarimo kuyaga no gushigikirana. Birasaba kwicarana bakarabira hamwe ibitameze neza bakabitorera umuti. Rero gushika n'ubu inzira nziza yo gushikira umubano mwiza ni ugusubira kuyaga no gutorera umuti ibibatandukanya. Kefi Jirges ashima ko mu myaka ibiri yari amaze mu Burundi nk'ujejwe ibikorwa muri ambasade ya Amerika byamuhaye kubona uko inzego za gitega zokorana na Washington. Akabona ko mu bikorwa bitandukanye Amerika ishiramo uburyo ibicishije mu gisata cya USAID na cyane cyane kugaburira abana, gufasha abakenyezi kwiteza imbere no kugwiza umwimbu, kugarukira kubatewe n'ibiza by'ihindagurika ry'ibihe biri mu byo izobandanya kugira ico iterereye mu Burundi.
Urakoze Thierry Vendayishimiye.
Ba bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Emu Republika ya Demokrasi ya Kongo Vital Kamerhe wari minisitiri w'imari yatorewe kuyobora inteko nshinga amategeko ya Kongo yatowe n'abadepite 350 kuri 406 bitabiriye itora abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo aho akomoka bamwitezeho byinshi birimo kwita ku kibazo cy'umutekano muke muri Kivu ya Ruguru Goma Jimmy Shukrani bakomera
Uyu niwe wari umukandida umwe rukumbi w'ihuriro ry'amashyaka ashyigikiye Perezida Tshisekedi yibumbiye mu kiswe New Sacre de la Nation yatowe nyuma y'iminsi ine gusa mu murwa mukuru Kinshasa habayeho kudeta yaburijwemo n'inzego z'umutekano aho inzu yatewe n'abagizi ba nabi leta yatangaje ko bari mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi abaturage bo mu mujyi wa Goma bakiriye ku buryo butandukanye itorwa rya Vital Kamerhe nk'umuyobozi w'inteko nshinga amategeko Uyu mugabo arashoboye rwose kandi ibyo byagaragaye kuva kera ubwo yinjiraga muri politiki kandi yabaye umwe rukumbi gusa mu banyapolitiki bo mu burasirazuba bayoboye inteko nshinga amategeko tumwitezeho byinshi cyane kuko afite ubuhanga n'ubushobozi bwo gukora ikintu gikomeye cyane ku bibazo by'umutekano hano icyo abanyekongo dukeneye ni ukubona umuyobozi ubasha kudufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce twacu Vital Kamerhe atowe mu gihe umutekano mu cyukomeje mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'igihugu bamwe mu baturage kimwe n'abanyapolitiki bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru basobanuye ko bamwitezeho gushyira imbere ikibazo cy'umutekano muke muri teritwari za Masisi na Rucuruzi basiwe n'imirwano kurusha izindi uyu ni Bwana Josue Kabanza umunyapolitiki wo mu ishyaka ADER rimwe mu yashyigikiye Tshisekedi
Est-ce que je recommande à l'honorable Vital Kamerhe premier
Icyo nasaba Bwana Vital Kamerhe ni ugukora ibishoboka byose amahoro n'umutekano bikagaruka mu burasirazuba murabizi ko hani wacu tuyobowe n'igisirikare icyemezo cyashyizweho na perezida kugira ngo umutekano ugaruke ubwo rero inteko nshinga amategeko igomba gushyira ikibazo cy'umutekano imbere y'ibindi byose kuko nicyo abaturage bamwitezeho cyane yego natwe abanyapolitike nicyo tumwitezeho cyane kurusha ibindi byose kuko dukeneye kubaho mu mahoro arambye nubwo Bwana Kamerhe yegukanye insinzi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi bavuga ko nta gitangaje kubona uyu yatorerwa uwo mwanya Uyo ni Bwana Musafiri Bihoyiki umunyapolitiki wo mu ishyaka PPRD rya Joseph Kabila rititabiriye amatora kuri iyi nshuro
ubundi twebwe ibya Kamerhe ni fabrication ni ibintu byo bari gukoresha tu nta changement ni bya bindi tu donc ni groupe tu ya Union Sacre na ka groupe kamwe gusaka tambukije nani Kamerhe
ni kuvuga ngo ntabyo mwiteze kuri Vital Kamerhe
tacho nta na changement
kubera iki
twebwe ubundi twebwe no ku matora ntagiye twigeze no kuja ku matora Assemblée Nationale na ka yango ubundi nta modification ni ibintu byo gisegetari kushira hamwe tu agafata Kamerhe bo baraziranye ubundi ni nyosakira bo tu nta opposition iri nyuma yabo ntayo
Vital Kamerhe atowe nyuma yuko yarayoboye ministeri y'ubukungu bw'igihugu kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 ubwo yaramaze amezi agera kuri 6 gusa avuye muri gereza uyu yarafunzwe ubwo yashinjwaga n'ubushinjacyaha kuba yaribye amafaranga arenga miliyoni 54 z'amadolari y'abanyamerika na amafaranga ubushinjacyaha bwa avugaga ko yari yarateganyirijwe ibikorwa remezo by'iminsi ijana ya mbere ya perezida Tshisekedi inkiko zaje kumugira umwere nyuma yuko yari amaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 25 uyu munyapolitiki w'imyaka 65 akaba n'inshuti ya hafi ya perezida Tshisekedi akomoka mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo uyu mugabo kandi yigeze kuyobora iyi nteko hagati y'umwaka wa 2006 kugeza 2009 ubwo perezida Joseph Kabila yari ku butegetsi agiye kongera kuyobora inteko nshinga amategeko nyuma y'imyaka igera kuri 15 ishize aho yari umukuru wayo Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
mukomeje kumva radio y'ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze ku rubuga rw'abari n'abategarugori abanyarwanda kazi bakorera itangazamakuru kuri murandasi baravuga ko babangamiwe n'amagambo abaca intege yandikwa nyuma yo kureba no kumva inkuru baba batangaje. Bemeza ko ayo magambo asebanya atuma hari bamwe mu bagore bahitamo guhagarika akaji k'itangazamakuru. Asumuta Kaboyi.
Ijwi rya Amerika ryaganiriye n'abagore bari mu mwuga w'itangazamakuru. Bamwe bawumaze imyaka igera kuri 15, abandi bamaze igera ku 10. Abo nibo bagitangira uwo mwuga bafata nk'icyitegererezo. Icyo abo bagore bahurizaho nuko muri iyi myaka ya vuba bemeza ko ubwisanzure bw'itangazamakuru bwateye imbere, bamwe bagereranije nuko batangiye umwuga bimeze. Uyu ni Mukazayiri Makire, amaze imyaka 9 mu itangazamakuru, akorera ikinyamakuru Bumwe gikorera kuri murandasi.
Ubwisanzure abagore turabubona neza, ari intambwe yatewe ariko n'imbogamizi zigihari. Ko byari bimeze mu myaka itambutse siko bikimeze, society igenda itumenyera, yumva ko abagore b'abanyamakuru duhari, ko dukora atari uburara. Bumvaga rero ari nk'ubushizi bw'isoni, akavuga turi yarananiranye uriya n'ishizi n'igishegabo. Yego, ariko ubu ngubu bigenda byoroha, dufite abantu ukabona graduate nzamubaza ngo urangije kwiga ati itangazamakuru. Nibura abantu bakagenda bumva mu mitwe yabo ko ari umwuga ukorwa n'abagabo n'abagore.
Madame Murerwa Emma Maria ukorera ikinyamakuru cyo kuri murandasi Liba News avuga ko amaze imyaka isaga 10 muri aka kazi, nawe yumvikanisha kuko imyaka igenda ishira umugore agenda yoroherwa n'uyu mwuga, gusa ngo haracyarimo imbogamizi.
Nkanjye ubwanjye ndisanzuye pe. Imbogamizi njya mbona nubwo mvuze ngo ndisanzuye, hari inzego zitaraha agaciro ririya tegeko ryo gutanga amakuru, kayakwima cyangwa se bakakunaniza. Nagwa nk'urugero nko ku nkuru za politiki, hari umupolitisiye runaka nigeze kujya gushaka amakuru, mubaza ibibazo kimwe bibiri bitatu, arangije ngo umunyamakuru w'umugore ubaza gutyo.
Mugenzi wabo utashatse gutangaza amazina ye we yemeza ko kugeza ubu hari inkuru abagore batinya gukora bitewe n'imiterere yabo.
Cyane cyane ku bagore twaritinyaga, bakoresha nko gukora zimwe mu nkuru ukumva ko zigenewe abagabo. Hari nk'inkuru babaga bumva umugore atashobora, nk'izi nkoramo njye nkora nko mu bidukikije, ariko ugatinya nko kugenda mu mashyamba, gutambuka nyine guterera n'iki.
Nubwo abagore bakora mu itangazamakuru bavuga ko uyu mwuga ugenda woroha bageranije n'uko byari bimeze mu myaka ishize, ariko nanone bemeza ko gukora itangazamakuru kuri murandasi bitaboroheye nk'abagore.
Iyo uri kuri izo mbuga nkoranyambaga, reka mvuge nko kuri YouTube, akenshi hari igihe abantu benshi aza ari kukureba nk'umugore aho kugira ngo aze yumva content uzanye icyo uri kuvuga, ahubwo akaza kureba inzara ufite, akaza kureba makeup, makiyaje wisize, wintusutse, ugasanga ashobora kuza akakubwira icyo agomba kuvuga. Ni wari kuvugaho kandi ntago waruje kwigurisha, ubundi se waruje kwiyerekana.
Ni imbogamizi ikomeye, sinzi ko nayikubwira ku buryo nkanjye ubwanjye n'inyakamera. Sigaye n'inyakamera, mbese nkora ibishoboka naho nari bugaragare nkashyira indi foto cyangwa ikindi kintu, kubera gutinya comment nzahura nazo biradukomeretsa. Hari n'abo usanga ahise yinjira noneho muri famiye yawe.
Aba bagore bari mu itangazamakuru bemeza ko izi mbogamizi zo gutinya kuvugwa zituma rimwe na rimwe hari abahitamo kuva mu mwuga bakajya gushaka ikindi bakora. Ibi bikagira ingaruka ku buke bw'abagore bari mu itangazamakuru mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU rusaba abahohoterwa kuri murandasi gutanga ikirego bagakurikirana babahohoteye. Uru rwego ruvuga ko mu Rwanda itegeko rihari n'abakorewe ihohoterwa rihari ko rigomba kwifashishwa. Itegeko ryo mu mwaka w'2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga, ingingo yaryo 39 ivuga ko umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa agatanga amakuru y'ibihuha ashobora guteza ubwoba, imvururu cyangwa ihohoterwa muri rubanda, cyangwa ashobora gutuma umuntu atakarizwa icyizere abakoze icyaha. Umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru wabaye mu gihe raporo y'umuryango uharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru Reporters Sans Frontières yashyize u Rwanda ku mwanya wa nyuma mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi raporo y'uyu muryango wo mu Faransa yasohotse ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 umunsi ngaruka mwaka w'ubwisanzure bw'itangazamakuru washyizweho n'umuryango w'abibumbye ishyira u Rwanda ku mwanya w'144 mu bihugu 180 byakorewemo ubushakashatsi. Raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu Rwanda ndetse n'abanyamakuru bagerageza gutangaza amakuru aboneka nkagira ibyanenga babinyujije ku muyoboro wa YouTube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye. Umuryango Rapporteur Sans Frontières uvuga ko nyuma yaho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutorerwa manda ya 3 mu kwezi kwa 8 mu mwaka w'2017 igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangazamakuru byiyongereye. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: akanwa karya ntikaguhe, kavuza induru ntiwumve. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Ningaha turangirije amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki.
Abagore mu majwi yabo ku Ijwi rya Amerika.
Buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro wanyu mu ntara saa 7:20 tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku Ijwi rya Amerika.
Yango mwiterambere mu burezi, mu kubungabunga ubuzima, mu buyobozi no mu ikoranabuhanga.
Ijambo umugore no kwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi, mu karere k'ibiyaga bigari, mu nkambi no mu bindi bihugu ku Ijwi rya Amerika.
Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo ku Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose